ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kuwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri itariki zitandatu y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Nkuko rero mubimenyereye uru ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Abarundi hanini bashigikiye ubutegetsi hamwe n'abari mu mashyirahamwe amwe amwe adahanira inyungu za politiki baritavye imyiyerekano ku murwa mukuru Bujumbura ku munsi wa gatandatu uheze. Iyo myiyerekano yari yatunganijwe n'ubuyobozi bw'isara ca Bujumbura, yari ifise umugambi wo gushimira abakuru b'ibihugu bya Tanzania n'Uganda hamwe n'icegera ca perezida wa Kenya ku ngingo bafashe yo gushigikira Burundi hamwe no gusaba ku bihugu bya Buraya bifuta ibihano byafatiye Burundi imbere y'uko ibihugu byo mu karere ka Afrika mu seruko bitari igikomo ku masezerano y'ubudandaji n'ibihugu bya Buraya. Yamara abadashigikiye iyo myerekano bavuga ko abatunganije na bitavye iyo myerekano bari ko batwaye hejuru ngo kuko bafatiye ku kintu kimwe mu bintu byinshi byabereye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika mu seruko. Mbega ikintu iyo myerekano ishobora kuba yaranguye ni kihe? Rero muri kiganiro muri sanga aciye munsi twatumiye Professeur Juvenal Ngorwanubusa, umukuru w'umugambwe MRC Emilioneza Mushiantare Juvenal Ngorwanubusa.
Nanjye ndakuramukije.
Murakomeye neza?
Yego, namarembe.
Yego, turi kumwe kandi na Abel Gashatsi, umukuru w'umugambwe UPRONA wemewe n'amategeko mu Burundi. Emilioneza Mushiantare, Abel Gashatsi.
Ndabaramukije cyane namwe Frederic. Ni umukuru w'umuganga w'adasigana ipfura nta ipfura itemewe n'amategeko iri mu Burundi.
Mwiriwe neza, murakomeye?
Turaho.
Yego, turi kumwe kandi na Emmy Pascal Nduwimana, umukuru w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Mwiriwe neza Emmy Pascal Nduwimana.
Ego cyane mwebwe, turabaramukije, turazihe yonyonyo ko ari no mu gatondo iwacu ino ni saa kumi natwe turabuze tuti bwake hiyo.
Yego, muriwe neza. Reka dutangure kumushyirantahe Juvenal Ngorwanubusa, mutubwire ukuntu mwakiriye iyo myerekano, eka n'ubutumwa bwashikirijwe muri iyo myerekano.
Ubwa mbere ugitanguza ibiganiro wavuze ko harimwo n'abadatari mu bintu bya politiki, ariko bijya nibihendwa abana bagiye bose bari batumwe ko na politiki. Hanyuma iyo myerekano yabaye kuwa gatandatu uheze, si ya mbere kandi uko mbona ibintu bitumberewe ubu umengo si ni yanyuma. Umugambwe MRC Rurenzangemero bose bazi ko ushyira imbere gusubiza abanyagihugu ku kizi mu nzira yo kwiteza imbere birababaje n'ukuri biratangaje yuko abategeka igihugu bamize abantu mu ibarabara. Arakomye kose haize inama muri ni African, haize inama i Geneve ngo zinduka mu ibarabara. Hariho n'uwateze arandika ati uko bibandanije uko bazabaje gushyigikira ikenagi bitoro n'isuka. Kubyerekeye rero iyo myiyerekano yabaye kuwa gatandatu, ubwa mbere yashingiye ku kibazo kimwe mu byari bizwe mu nama y'abakuru b'ibihugu kandi byari birenga 20. Ikindi nacyo ni uko muri ivyo byashyikirizwe n'abakuru b'ibihugu mukapa yakoze ibintu byinshi aradoma mbere y'uko ari leta binize ibiganiro aranibere umunyamabanga mukuru wa yase yuko amwabura akabirungika muri leta. Ikindi nacyo ni uko iyo myiyerekano yari ifise intumbero yo gucanisha abari bitavye ibyo biganiro, kuko kwari gukeza Museveni na Magufuli gusa ku byashikirijwe ku masezerano n'umwe bwa Buraya, kandi abantu bose bariyo ntibavugwa. Gusinya amasezerano bizasinywa n'ibihugu bya EAC atari Burundi gusa.
Ariko Mushiantare Juvenal Ngorwanubusa, abarundi batari bake bariruhukije bumvise ko abo bategetsi basavye ko ibihano vyofutwa, ku bwanyu mwebwe mwaranezerewe n'iyo nkuru?
Oya, je suko mvuge mu biganiro mbanza gutarira ikibazo cyose. Ubwa mbere mbega kumbona Tanzania na Uganda wabata shikijijia kumukono kureyo masezerano murumva inyera karano ya mikam harani Dar es Salaam murumva biya mirizungu gaburai change ingeni yomirikano ya genze kwa bantu bayitavye bari bahimirijwe kuja kwiyamiriza ibihano by'ubumwe bwa Buraya uburyo yagenze ko mona baciye bajya gukindira imbere y'abaserukira ibihugu bibanye nk'u Rwanda canke gukindira imbere y'amaradiyo bayatamba ku muvimba yaturiwe wumva ari cyo byasaba isana n'ico bari batumiriwe
ego medica ti cyo 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 kibandaje reka duhe ijambo umushya ntahe abere gashati nawe nyine atubwira ukuntu ku giti kiwe n'umugambwe arongoye bakiriye iyo myirikano ikandi byashikirijwe n'amajambo yahavugiye
murakoze cyane twebwe natwe twarakurikiye turumva ko hatunganijwe imyirikano ijyanye no gushyigikira ijyangingo yo guhagarika gusaba ibihugu bya Buraya ko byahagarika ibihano twebwe rero mu mugambwe w'adasigana ipfuna novuga ko ibijanye n'imyerekano ko leta ko igifaransa bujumbura gihamaragara abanyagihugu kugira imyerekano twebwe twitaye imyerekano tubifata ko ari ibintu bisanzwe mugabo cyane cyane aho duhagaze ni ingene iyo myerekano itunganywa igatunganywa mu mutekano cyane cyane amajambo ashikirizwa n'ababa bitabye bene iyo myerekano akaba ari amajambo yubaka n'aba ari amajambo agumuka twebwe rero ku bijyanye rero niyo myerekano ku bijyanye cyane cyane n'ingingo bariko barashima twebwe mu muganga w'adasigana ipfona no kuri jewe nyene twarabishyikirije n'igihe iyo ngingo yafatwa nuko ubwa mbere ibihano byafatiwe u Burundi ni kuraba icyo abantu biriko birashikira cyane ibihano byafatiwe u Burundi bishikira abanyagihugu umunyagihugu muto muto niwe ariko aragira ingorane si umukuru w'igihugu si uburongo muganga CNDD-FDD si umushikiranganji ariko aragira ingorane naho rero tuvuga tuti kwiyumvira kw'ibihano byafatiwe u Burundi byohava n'ibintu byo gukenguruka twebwe rero turashyigikira iyo ngingo yafashwe n'abo bakuru b'ibihugu cyane cyane ko berekanye ko uyu muryango ibihugu byacu bigize isigaye kimeze nk'intara imwe ingorane zishyikiye u Burundi ziri ingorane zishyikiye u Rwanda Tanzania Kenya na Uganda naho rero tuvuga tuti ibi myerekano bene iyo irasanzwe kandi cyane cyane icyo yabigamije ni uko hari ugutsinda ataza gushimiriza ibihugu bya Buraya ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara maze abarongoye igihugu nabo ari n'indi bavugana bakabivugana mugabo umunyagihugu muto muto ntabandanye asonza ntabandanye agwara ngo abure umuti ntabandanye ari naho mikora
egome namwe emi Pascal Nduwimana muri mu bantu bari bitavye iyo myerekano murashaka kutubwira ikintu kubwanyu mubona ko iyo myerekano yaranguye
Gambere ho tubanje no gushima kubera z'ukuri iyi nama igihe yatangura hari haranashikizwa ibintu byinshi cyane ndimo no kubanya politike twarigeze kumva n'abasaba bati inama barayitezemo ibintu byinshi barayitezemo yuko hovamwo yuko aba perezida ko bafatira ingingo u Burundi mbere bagafata ingingo z'uko bona bafatira ibihano ku bijyanye n'ubutunzi mbere bakagira ikintu bitana ambarwo byo twebwe nk'amashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike turi no mu Burundi twaranezerewe cyane kucavuyemwo by'ukuri twaranezerewe cyane n'iri jambo rya perezida wa Uganda ryaravuze ijambo ryo kubona ko ari iry'abavyeyi rya jambo twahora twumva kuri n'abasogokuru bacu ukumva yuko ijambo yanavuze ryari ry'uruvyeyi ryari ry'umupapa arongoye urugo ryaravuze ati mbega jewe nimba ati ndi umupapa mu nzu boza iwanje ati ukinjira mu nzu ukanahana umwana ati utambwiye rero baravuga bati nta kuntu twaba turi muri uyu muryango wa EAC hanyuma twumva yuko haje abantu bagafatira ingingo umuntu umwe umwana umwe ati bakamukubita bakamubabaza hanyuma ngo tunanezerwe rero twumva ko tutosinya aya masezerano yo gufashanya haba mu bintu by'ubudandari canke niki mugabo umwana umwe yarafatiwe ibihano aboshwe adikararira atabasha kwiga canke no kwiteza imbere rero twebwe nk'amashyirahamwe z'ukuri adahanira ibyicaro bya politiki turongo y'abantu benshi harimo abarimyi aborozi harimo abatunzi harimo abakene harimo abantu bo mu ntara zose no mu migambwe yose turavye icavuye muri ino nama leta canke meri yaduhamagaye twaragiye kabisa kandi turanezerwa turashima imana mbere washaka jewe mu bantu banatumira no gushima imana no gusenga imana twarashimye cyane turashimira uyu muprezida wa Uganda turashimira igihugu cya Tanzania turashimira n'igihugu cya Kenya turashimira n'ibihugu byose byari muri iyo nama ko
bakuye imyerekano nyine Mushyirantare Pascal Nduwimana hariho ibintu ariko byashikirijwe no muri iyo nama y'abategetsi bo mu karere bitari bishemeje ikabitanezereje nk'abategetsi bo mu Burundi aho bavuga ko hariho umutekano muke kandi uruhara hashobora kuba hariho inzego z'umutekano zaba zibisemwo uruhara icyo kintu kwatacu mwashikirije mu myerekano
twebwe turiko turabitegura kandi twaranabyanditse turanabishikiriza ndetse n'umuntu umwe w'umuhuza bari ngahanye ejo bundi mwaranadutumiye no mu kiganiro turavuga ko twavaga ingene ubuhunye tumeze by'ukuri turashimira icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaranabatomoreye aranababwira yuko umutekano ko ari wose yuko unameze neza rero twebwe turifuza yuko abo bantu bagifite ibintu by'amadidane cyangwa amakenga gakobwo kwishikira ngangahanye iwacu ko boza bakaraba ingene tubayeho ibyo rero urumva biri mwa ya maraporo aguma atangwa abo nyine batabyemera ariko muri make z'ukuri uravye ubazije abantu baza bava ino bakazi wanyu baranatemwanya bagashinga intaye bakavuga yuko by'ukuri hariho ikintu cy'umutekano rero nitwo birandira ko cyane by'ukuri umutekano rero mboneye akanya ko gushimira na premier vice na wewe yanafashe umwanya ukwiye wo gusobanura uyu Gaston n'umuntu by'ukuri ubona yuko abyumva abitahura kandi abwira abantu bivugwa ni byinshi bakubwira ko ari genocide ko ariho nyabwoko mugabo kandi turanashima imana yuko aho turi ubusa saha genocide sayeho nyabwoko turi ahantu hatomoye cyane ho kunywana ho kuja hamwe mu butandukane bwacu rero turashimye imana vraiment ku bwa president wa Uganda
turashimira imana ku bwa baprezida b'igihe yatse Pascal Erika twibutse abanyamuri radio ijwi ry'Amerika ko muri kumwe abandanya kumviriza kiganiro muri sanga turiko tuvuga cyane cyane ku myerekano yabaye ku munsi wa gatandatu imyerekano eka yatunganijwe n'ubuyobozi bw'igisara cya Bujumbura imyerekano bavuga ko yari yo gushimira abategetsi bo mu bihugu byo muri Afrika mu seriko nka perezida w'igihugu cya Uganda na perezida w'igihugu cya Tanzania basabye ko ibihano byafatiwe Burundi byo bahagarara byo futwa turi kumwe na Anisette. Anisette mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri he Anisette?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Murafite ikibazo murafite icyumviro ku byo turi ko turashikiriza?
Ego nari mfite icyumviro gitoyi nagomba ndababwire yuko umaze kuvuga yuko ari umuryango wa Afurika y'Ubuseruko uba ari umuryango igihugu kimwe kigitsingorane n'ibindi ndabizi kubera umwe niwe yavuze ati iyo ufite umuganda wiwe ukavuna rumwe rumwe ziratinda zigahera ariko uvune rimwe ntibikunde bumva rero Uburundi bugize ingorane bakabufatira ibihano Uburundi bumaze gushika aho bashaka usanga ibindi n'ikindi gihugu gishobora gushyikirwa umwanya n'umwanya hari n'akabazo kamwe nagomba ndababaze cyane cyane uwaserukira uwo mugambwe agomba namaze ikibazo kivuga giti none iyo twe dufatiye iyo badufatiye ibihano biriya bihugu ikintu wowe muri politiki yabo mu migambi yabo bashyize imbere mu guteza imbere abanyagihugu icyo bunguka ni ikihe icyo bahomba ni ikihe kubera turamaze kumva abantu benshi bavuga ati Uburundi barakwiye niba uri kumfatira mbaraga ariko ukakimenya yuko bafashe yambarago umwana watera imbere
yegomereye
umukate niwe azogira ingorane mugabo ari umwana w'umukuru wewe arazi yatumira kumira kure ariko gihe tumira kukaso
ego me anisete
nagomba mbaze
ego
igihe nacyo nagomba mbaze ni ikihe ko kuvuga yuko bo dufatira ibihano bega imigambi bafise inyuma y'ibyo bihano bamaze kuyidufatira bikatudata neza niyiye kugira ngo twumve yuko badufitiye igishyika kugira ngo
murakoze Anisette reka icyo kibazo ndakibaze yabatumira ariko gushika nta mutumire numwe aravuga ko Burundi ukwiye gufata ibihano nta uravyemeza mu kiganiro turi mu reka dutangure kumushyira ntahe Juvenal ngogwa rwose
urakoze ahubwo uramvuga ibyo nagira ntangurire ko abantu nkeka baruta icyo bababaye twebwe mu mugambwe MRC Renzangemero twifuza ko Burundi arya karyama hagira haba kubahwa nta muntu numwe yo mwifuriza ibihano nkuko atomwifuriza amahano turimo muri iki gihe inzara yugarije igihugu hatagira igitoro hatagira isuka hatagira ikintu na kimwe ibyo bintu ntitwabihawe n'umwe bwa Buraya ibyo n'umwe bwa Buraya butubuza kuronka ibyo byose nitwirabe cyane cyane twebwe turabe ubwa mbereho mu rugo imbere yo kuja mu karere bacumbwa ni mu Kirundi bati akimuhana kazi mvuye ihise kandi burya umuryango ni mu muryango numvise abantu bavuga ngo Museveni ni papa gatangwe kuba papa avuye mu rundi rugo murabamwumva icyo Burundi bugira bube ubwa mbere twabanza tukiraba kugira ngo ibyo bihano ntibibe ntawifuje ambarwa dusaba duhanura abadutegeka mu bucacu ko tubwirikanya kugira ngo aho kabi ntikigira kaba none bivuye kuki ko mbona dushobora kugira ngo tubuze kwiyambarwa iba mu kwigenza neza mu byerekeye ugutwara mu byerekeye kugaruka na demokarasi nk'akarorero icyo bita ngo ni ambargo ni ikintu caba kigabanywa y'imfashanyo umwe bwa Buraya bwagiriye Burundi igabanywa kuko nta ntibigeze bahagarika ifashanyo iraba umwe bwa Buraya buguma badufashe umugongo mu guhagashahara abasoda bacu bagiye kugarukana amahoro za Afrika iraba ibintu bigenda ku banyagihugu byose bishikira abanyagihugu buno nyene abanyaburaya ntibigeze bareka kubitanga icyo badatanga nico batazi iyo gica kija cyane cyane kije gufasha abantu bashobora guhunganya umutekano nta bihano rero badufatiye nimwa murondera ibihano umenya buraya bafashe muraraba nk'ikonga baheruka gufata ibihano abantu bashika icenda bari mu nzego z'ico gihugu twebwe ibyo bintu nta ibihano byo kuvuga biraboneka ariko icyo twifuza ni uko hasubira kuba umwumvikano mwiza hagati y'ibihugu bya Buraya n'u Burundi kuko iyo gabanywa ntibyatumwe nuko Burundi buri mu karere ka k'ubwo bw'ubuteruko oya iyo gabanywa byatumwe nuko amasezerano y'ikotonu yemeranyijwe n'ibyo bihugu n'u Burundi kugatwa kacu bitakurikije ni nkuko Tanzania na Uganda bitiriganye ku masezerano bafitaniye bo bafatira ingingo batanije kubaza u Burundi cyanke mwazi ko Tanzania na Uganda bari mu bihugu bya Commonwealth nk'akarorero nibaza yuko botigana ku masezerano batabatira ingingo nkuko bazifatiye Zimbabwe batarinze kubaza u Burundi rero u Burundi rero kuraba cyane cyane bafatiye ni amatati bakumvikana bati ntiyagira ugendera ku wundi mugabo nawe ukuriza amasezerano twumvikanye ikotoni
egome mushe nahe berigashati kuri cyo cyumviro cyane set ni ikibazo yabaje mu kanya gatoya cyane rwose ndabona ko akanya kihuta
ego murakoze twebwe kuri icyo kibazo umunywani w'iradiyo y'u Amerika ahagiye gushyikiriza twebwe mu mugambi w'abadasiganiye icona ntidushobora gushyigikira icyo kimwe cyose cyoza gifatira ibihano u Burundi kuko twemeza ko ibihano bifatiwe igihugu cyacu cy'u Burundi bishyikira cyane cyane abanywanyi bacu bato bato nabo nibo duharanira ko bagira umwidegembyo bakagira ubuzima bwiza maze bakazava bashyika no mu matora bafite amagara meza hama ku bijyanye n'ibyo by'ibihano twe twavuga yuko ubwa mbere ni uko ibihugu bya Buraya ndetse n'abategetsi b'u Burundi nk'uko uhebye kuvuga bivuze abantu bovugana nibateranira idashika hama kandi turafise bene bacu b'abarundi aribo bakokeza batari no mu Burundi mu kwerekana cyane cyane ko mu Burundi umucanwa waka natwe turi mu gihugu twovuga neza yuko ibyari mu 2015 sivyo biri no munsi turiko turatanga iki kiganiro aho rero bo kwicara bakaraba amaraporo atangwa bakaraba ingene igihugu no munsi kimeze nimba rero bakumvikana akaguterana ibidashika maze nizo bintu z'ibihano byafashwe kuko ngo we n'ubusavuze ati ngo mbanavuze ko atabihano ibihano birahari ibihano biraboneka imfashanyo zatangwa ubushize zitangwa kandi nabo nyine baremera ko ibyo bihano bihari rero bo buraba bakivanwa ayo masezerano y'uko tonu maze bakabona kameno k'igihugu ubu kiba gitera kije imbere naho dushyigikira ko ibintu by'ibihano byohava maze leta nayo ikagira kigoro cyane cyane mu guhasha inkozi z'ikibi inkozi z'ikibi rero ziri mu bagomba ko n'ibihano bifatwa bakaraba rero n'ingene inzego zitandukanye z'ipolisi z'umutekano bakaraba disipline ingene bigenza kugira ngo ibi bihano bihave maze igihugu cyacu gishobore kuvugwa neza mu makungu rero turemeza neza ko ibyo bihano ntibikenewe ntacyo bizagufasha abenegihugu abanyagihugu ntacyo bizagufasha abanyamigambwe bacu ntahare mu muganga adasigana ipfuna tuvuga tuti nta murundi nabo bavuga ngo barahunze ibyo ari byo byose ari hanze arafise bene wabo ari mu Burundi bahabaye ibyo bihano bishikira nimba rero yibereye mu Bubiligi muri Canada abyumvira ko ibyo ari byo byose afite umuryango mu Burundi kandi utegereza ko utumye kubaho kugerwa neza avuge neza igihugu ciwe maze abaronka igihugu nabo bagire inguvu ngo ibintu bibandanye bitera bijya imbere
yego nawe mushikana Aime Pascal Nduwimana mu kanya gatoya cyane rwose ku cyumviro cya Anisette ndabona Musa n'abavuga cyo kimwe na Anisette mu kanya gatoya cyane rwose
ego jewe birane de cyane ko mwatumiye abanyamigambi kandi bakavuga ikintu cyiza natwe vraiment turashimye uko aba batumire kwa tanu mashigikiye ko twafatirwa ibintu by'ibihano rero turashimye byo kuri aba banyamigambi turi kumwe rero twiwe natwe twaravuze tuti nta gihano twumva ko twafatirwa uko murazi uko byo kuri haje na ambarwo ibabaza nyine twebwe hanyuma kandi gusa kimwe numva ntasobanukiwe n'umuntu yo tubwira akavuga ko atabihano bo badufate mu gihe bazi uko turamaze umwaka wose izi nteko zacu z'abasaza bari muri Somalia badahembwa bakavuga yuko ngo nta bihano ngo badufatiye mu gihe kandi bazi yuko n'abarundikiwe ibintu by'imitahe bari wabo bari no mu Bubiligi bari n'ahandi hantu twarafatiwe ibi bihano by'ukuri ntabo bideha kandi uyu serukira na ikorona yanabipfutse neza gusa twebwe turasaba ko hoba ibino biganiro hagati y'iyi leta y'iwacu hamwe n'abanyaburaya baka kuvugana gusa ikinejereje twebwe kubwa make ntabwo dushima by'ukuri ibihano mugabo gusa twaragaye abasabiye ibihano u Burundi aho nigira mvuge nk'umuntu yitwa nka Charles NDPJ ni n'umupapa tuzi twubaha by'ukuri kubwa make twebwe ntitwanezerejwe n'iri jambo yanavuze yuko ngo bafatire ubuhano ngo ibihano u Burundi cyaba ngo kubwa ubutunzi n'ibindi byaratwerekanye yuko uyu muntu atari umuvyeyi n'umuntu akwiye no kwigishwa kumva yuko ibihano iyo byafashwe yuko afite ababyeyi n'afite abavukanye afite inshuti abagenzi
ushobora
kubona abanyepolitike by'ukuri bataratahura
bibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric Eric muri
Veneza
muri hehe
ndi Bujumbura
yego me murafite ikibazo cy'umubiri duga kwijambo mu kanya gato
yego ikibazo cyanjye cya mbere ndakibaza oya kirike MRC araheze igihe kirekire leta y'u Burundi ivuga ko hari abantu batinya amatora kuko atakintu babona ko bazoyakuramwo iya kirike MRC igaragaje kumviriza ibintu yavuze agerageza kwerekana neza ko leta y'u Burundi ahubwo ikwiye ibihano ibyo bihano nabyo bikaba bigaruka ku banyagihugu bato bato ikibazo cyanjye cya mbere rero nashaka ndabaze ni iki burya ugerageje kuraba ibihano mu byabiri u Burundi bikaba bigira ingaruka mbi ku banyagihugu bato bato burya murizera yuko muzogaruka kudusaba amajwi kandi ibihano musaba ari twe bigirira ingorane mbega none nimba muraba neza ibihano musaba abo mubisabira nibo bifata cyanke bigaruka kuri bamwe muzoza gusaba amajwi cyanke nuko musanzwe muzi ko amatora atewe muzigera muzamwo muguma musaba ibihano kugira ngo habe ibiganiro muronke amajwi adatsi muronke ibiti bidatsiye mu matora. Ikindi nashaka ntera intege uwo Aime Daniel Nduwimana cy'ukuri imyerekano bakoze niyiteka n'iyijambo ahubwo bakwiye kuyishishikara. Nkanatera intege umukuru w'igihugu cya Tanzania n'umukuru w'igihugu wa Uganda ahubwo bashishikare bumvishe ubumwe bwa Buraya ko amasezerano y'ubumwe y'ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika y'ubuseruko adashoboka mu gihe Burundi bukiri ku ibihano. Niba dukura ku ibihano twasabiwe n'inya nka Burundi abona kwita inya nka Burundi hanyuma dushobore kugiranira imigenderanire myiza apana kudushyira mu bihano bafatiye ku nyungu z'uyu cyane uriya ahubwo bashyira inyungu z'uwo ari we wese imbere. Abantu basabira ibihano Burundi ni abasaba ikintu kimwe cyonyine. Yibuke ko ubu Burundi bariko barasabira ibihano burimwo bene wabo buri nk'ababyeyi babo burimwo uwo wese biyumvira ko aribo bariko barakingira ahubwo barengera inyungu zabo bwite bashyira inyungu z'igihugu imbere. Murakoze cyane.
Murakoze Eric. Reka mpakanya abashinga ntabagire icyo bavuze ku kibazo mushikirije kivuga ko hari imigambwe imigambwe yoba yifuza ko Burundi bufatirwa bihano mukamuvuga ko eka bitewe bitebuke bazokenera gutsaba amajwi abanyagihugu ico ni kibazo bishobora kubazwa bo bose uko ari batatu kandi no kwibutsa ko muri abashinga nayo batatu twatumye atanwe yigeza avuga ko ashigikiye ibihano asabira ibihano Burundi. Reka dutangire ku mushinga na Juvenal Ngogwa n'ubusa.
Urakoze Frederic. Ntangure mvugire umugambwe wanje. Umugambwe wanje nibwe dusiba amatora mbere mu miro 2025 ugitangura waciye uja no mu nzego za leta n'amashinga amateka no gutwara amaprovinsi. Twebwe rero turazi neza yuko turi umugambwe wemewe rwose mu gihugu hagati kandi n'aya matora yagira abe mu 2015 yaburabujwe aratira agashamba aragende muri seni atosanga MS Rurenzangemerero ari mu migambwe itanu yarungitse intonde yazirihiye n'irya kosiyo. Ngaruke rero kuri iki kibazo ubwa mbere ndagusabe yuko aba banywanyi bakurikiye ibiganiro byacu ubahanure ntibaze kubaza ikibazo kuko baje bagiteguye bakazi bijya kuvugwa. Nta muntu n'umwe muri twe yavuze ko ashikiye ibihano ahubwo amahano ntituyahawe n'ubumwe bwa Buraya twahawe n'abadutegeka ngaha. Hanyuma rero ku byerekeye ibyamye bivugwa harabaye igabanuka imfashanyo y'ibihugu bya Buraya nibyo ku bindi ibihugu bya Buraya byabanje kubyumvikanya na leta ngo bumvikane ingene izo mfashanyo zoza. Ibihugu bya Buraya ntibyigeze bifuta agahembo zaha abasoda bacu bari muri Somalia n'ahandi ahubwo bumvikanye ingene gatangwa. Urumva ko atari cyo kimwe nifuza rero ko abantu bokumva ibintu cyo kimwe. Hariho imigambi y'iterambere mbere abaserukira Buraya ngaha bama bazabyugarugura kuraba cyangwa mbere n'abaserukira igihugu ukwavyo birirwe barajya kuraba ibintu babanje bafasha bitumwe n'uko bigenda bigashikira umunyagihugu wenyine. Ivyo biriho twebwe rero icyo twifuza suko hobi igituma haba ibihano. Oya twe twifuza ko leta iyo nyine yogenda ikaraba abo bantu bashobora kutugira ibihano kugira ntibishike ntibikabe ibihano ntibize kubera yuko bazaba babwirikanije igituma tumvikana ku masezerano y'ikotonu.
Mukanya gatoyi icyo kibazo Eric yabaje avuga ko nk'imigambwe cyanki abarongwa imigambwe yarongwa amashyirahamwe babo basaba ko ibihano byofatwa bigakomezwa abo bantu bazosubira gutumbira abanyagihugu ngo ivyo bihano bibabaza bakabasaba
ngira icyo kibazo ufite abatumire benshi urabibaza abo bantu twebwe nk'uko tumatubwira abarenza ngemero inyenyeri n'abahizi bacu nuko ahubwo birirwa bari biteza imbere bonyine bamenya ko ari Imana kazi imvura ihise. Hanyuma rero erega nibo baba baje ubwa mbere nuko imfashanyo zitariho
Ego meye,
leka... Ego muzi.
E. Leka tuwaze mshana he, abere gashati na wenye kuito kiwazo, mugi he, huwari migamwe, isawa kuibi hano vyo tzimba tazuwa, viga komezuwa, abo abarongo yu migamwe changi, wa shurakuja, imbelewa nyegi hugu, umatora wakazo, amajwe kandi, wavuga ko izyo bihano, sindika za abanyagi hugu watu watu. Mukani gato ichana,
munotumwe. Ego, tukabige, ituno bigwe shako, ugando nino kumo muganda wa basiga mitona, ituri nila shigitie, ituri nomo wa sawa, wasa vila izewihano, ijogo chacho, wasa vila izewihano, awenda kihuku. Lero, uwala rongo mugambge, chanyela masushira hango yigenga, asa vila izewihano, kieni wazako, awalivuga mhuko, kora awangamu jihuku. Kwa mugambwe wiyemera umuganga ufite abanywanyi ushobora kugenda uri kurasabira ibihano abanyagihugu kandi nabo abanywanyi babo bajamwe ahubwo hariho kumbure bimwe nashikiriza hariho abarundi bene wacu muri duhitiyemwo bavuye ngaha mu gihugu barahunga bamwe bahunga kubera ibyo bakoze abandi bahunga kubera ubwoba n'ibindi abo rero bari hanze kumbure barafise imvo zibatuma wasaba ibihano ku nyungu zabo ahasigaye twebwe tuvuga tuti ibibazo mu gihugu birahari kandi izo nabyo bibazwa leta rero nimba byarashitse ko hari amasezerano kumbura aho nyangwa gushikaho izo bihugu bya Buraya bifata ingingo bene izo mugabo ingingo ziza zidashikira leta cyane zishikira abanyagihugu ataco bagira naha dusaba leta n'izo bihugu bya Buraya nibugurure imitima bavugane muri politiki abantu baravugana bavugane cyane cyane badahendana bavugane badakorera ku maraporo atariyo bavugane kuko mu gihugu ibyo bihugu byose birafisha abisarukira ngaha mu Burundi twese twama twabonaye naho rero bavugana bakavugana ukuri hama bakagera ku kintu cyiza mu Burundi leta Burundi ntije hariya niyo buzabara ngo bice hariya maze bace bagenda basukanya ibihano yavuga ati hariho kumbure abasirikare bacu bari mu kugarukana amahoro muri Somalia basanzwe bafata mu mugongo n'ibyo bihugu bya Burayi bajya abasirikare kugira bagende bagiye kugarukana amahoro hariya kubera hari iterabwoba rero ntibyagarukira hariya kuko iba hari bacungereye n'abo banyaburaya barahaca rero kandi sinfashanyo ariko baraca n'abantu bitanze hari hagiye ho kubyara byaranani kumva yuko abo bantu rundi yerekanye ko bashigikira kurwanya iterabwoba boshikikirwa bigomezira ibi na biriya kuko nibagaruka nibaza ko n'izo bihugu bya Buraya iryo terabwoba naho nyine harashikwa isi yose kera za mida shaka kusi yose si bihugu bya Buraya bizokunga kasi ya Amerika si n'Uburundi naha rero ko imirimo y'ihano tubona ko itabereye yohagarara
Pascal emi Pascal ndubimana namwe kuri ico cyumviro n'ikibazo cya Eric Mukane gatoye cyane rwose umuntu umwe
jewe mvuga yuko iki kibazo ndumva yuko ari kiraba abanye politiki burya ngo bibwirwa benshi bikumva ngo benevyo abanyamigambi kugira ngo baramaze kumva ko aba barundi ko banaciye ubwenge ibi nibi bavertise bibamenyeshe ko umwaka wa 2020 yuko uyu muntu ari karasaba bino bihano ko atakibanza afise muri 2020 sinovuga byinshi uwo munyagihugu araje ubwenge arababwiye aratomoye yuko uyu muntu nkuyavuga ati bihana ati bifatwe nta havarota ngo arazira na rotore yuko ngo yosaba ngo amajwi kandi ashaka yose abantu bapfa ibijewe mvuga ku bwa make yuko ari bibwirwa aba banyamigambwe bumve ico uyu munyagihugu umuntu abwira aba banyamigambwe murakoze iyo nyisi iratomoye cyane bumve yuko abantu ko baciye ubwenge
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas muriwe neza
Mwenezi kwa Amerika.
Mwenezi, mwenye hii Stanislas?
Stanislas, kara hanyuze, di Kigali mu Rwanda, murenge wa Burega mu Karere ka Rulindo, mu Majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Nagize ubunyabwiza abatumiwe kumuraga no kubashimira.
Ndarakumva.
Barimo baravuga ngo mu Burundi umutekano urahari nta kibazo. Ese nk'abarundi batari mu gihugu cyabo, buriya kugira ngo badafite n'amakosa y'ibyaha bakoze mu gihugu cyabo, buriya babwirwa n'iki k'umutekano ari wose kugira ngo basubire mu gihugu cyabo cy'u Burundi? Murakoze cyane.
Murakoze Stanislas. Reka dutangwe ku mushyana ya Bere Gashatsi. Umurundi yahunze ari mu mahanga, mwamubwira gute ko mu Burundi hari amahoro kandi wewe akiri hanze igihugu
bahunze kandi barimo bene bacu bahunze twabamenyesha yuko ubu no munsi mu Burundi jewe nk'umuntu ko ndavuga ndi hagati mu gihugu ndi gitega rero mu Burundi umutekano uriho ariko kandi cyo kimwe no mu bindi bihugu hariho mu Burundi hari ibisuma hariho abicanyi abacariho abantu batega imitego ariko ibyo onye n'imbere y'igihe byari bihari twebwe rero twamenyesha neza yuko uno munsi abanywanyi bacu mu gihugu cyose nabagendeye intara 18 zose kandi nagenda kuraba abanywanyi ndabasanga mu makomine no mu ntara aho twagenda urashobora kuva ruguru uno munsi saa mbiri y'ijoro ubwo ingozi ugashyika Bujumbura atacyo ubaje naho tumenyesha ko bene wacu bari mu buhungiro botahuka worema ntibumvirize cyane cyane ababa bari hanze y'igihugu bafite inyungu za politiki bagerageza kubahimiriza kugira berekane ko mu Burundi ibintu bicika baze kubasha igihugu cyacu twirengere twitegurira amatora y'2020 turi hamwe n'ahandi no kwemeza neza yuko uwahunze mu 2015 uno munsi hariho intambwe ishimishije iboneka ko hariho ibintu byahindutse kuko turagenda igisagara cya Bujumbura amakaratiye mu minsi yajyanwe imigumuko hakaba hari ubwicanyi uno munsi haba mu Ijabe haba mu Kabiga haba ku Musaga haba mu Kamenge ku Butere hose usanga ibirabo byuguruye abantu bakanwa ariko kandi inkozi z'ibibi zabaho ariko kandi abantu bafatirwa hamwe kuko n'igihe amahoro azogaruka no mu bihugu bya rutura turumva neza ko hasi haboneka bihe biracica abantu ariko se kuvuga ko mu Burundi hari ingwano hari umutekano
namwe professeur Juvenal ngo gwanusa ikintu mubona cokorwa kugira ngo umurundi yahunze kuva mu 2015 ayumbe ko murundi atahutse yo tekanirwa n'iki
bacumugani mu kirundi bati umugabo atsinta tinyishamba tinyico byagihuriye ko burya rero ahamaze kuba igice cy'umuriyoni cy'abarundi bahunze igihugu tutabise igugu ntibahunze ubusa barafite icyo bahunze icyo bahuriye ko kugira ngo bashobore gutaha nuko icyo cyabatumye bahunga kihava kugira kihava rero nuko ibiganiro bibandanye bakumva yuko bagarutse mu Burundi basanga inzego z'umutekano baziyumvamo zose nabyo bizohabwa n'ibyo biganiro umwe bwa burayi baguma busaba abandi baguma badindiza ikindi nacyo nuko iyo umuntu avuga ngo bigenda neza mu gihugu bigana twumvise twifuza ko bigenda neza ariko umaze kubivuga reka rero mutinya kujijo neza kubyerekana muri ijya nama y'agatakazi na muntu aho gucusira ndazi bizovuga ngo sinkigiye ukaranga ijambo utumvise genda ubisigure bakumve werekane n'ibyemezo n'ahandi dushobora kubwira ngo abantu bahunze baba bato bataba abantu bari mu nzego z'igihugu bari hanze ngo uvuge ngo bigenda neza kandi igitangaje ni uko usanga abantu babivuga ubu barigeze guhunga nabo barigeze mbere no gusabira ibihano u Burundi igihe bari bakigwana ndicanabuza mbere bagarutse ko baronka abanyagihugu bahunda amajwi ku buryo nishiye n'ikibazo cy'aho yabagize ngo none bazoga ubwo Barundi baraciye ubwenge barazi ko abahunze bafite nabo ijambo bashikiriza mu Burundi none kugira ngo tuve muri ayo mabi yewe uko nagwe ni kwanze ukamvuga nukumvikana n'ibyo bihugu tutumvikana muri iki gihe kubera amasezerano na Cotonou kandi ugira ngo tumvikane ni ukwicisha bugufi ukiyorosha kuko ndiwo kwama umwibarabara wiyamiriza umuntu zeye ko imfashanyo ngo ugume umutuka hanyuma nawe ngo akumvise iga nta ukama inkabanje kuyikubita
yego me
ni kwigenza buke buke umuntu akabashikira akabwira ati aha naragoramye ngomba guhindura gutya twumvikane imfashanyo zigaruke tujyane
yego me leka moshe na he me pascal namwe mugire icumuze kufitashikijwe na Stanislas amahoro ku Murundi ari hanze sasaga mu Burundi bigenze gute ikintu cokorwa kugira ngo abahunze bumve ko bo tekanirwa batahutse niki mukanigati
urazi dewe ni kubera iyo ngeze kuvuga ngo mu munota umwe mugabo abonye na haruyu baho umwanya ukwiye mugabo reka mvuge nyine nk'udaharanira ibyicaro bya za politiki vyukuri jewe ngira mvuge nk'umuntu ndahanye Bujumbura mbira ababene wacu vyukuri ko tubakumbuye ko tubakunda abanyamigambwe ni abaharanira inyungu ziwabo umuntu ababwira ati ntibatahe uzurare kenshi aba baterakamo bati nimutahe bariko barakora ino barahembwa bariko barurura bariko barahembwa ivyabo abana babo biga atakibazo twebwe turavuga tuti amahoro ariho ibidushikira biri hose ni bibi byama byayo byanabayi Londres mu Budagi mu Bufaransa n'abasuma n'abakorikibi ariko vyukuri uraziganya kubaho munyamakuru uri kurumbiriza wewe ndazi yuko za makuru yo kwisi yose ubu Burundi no hantu uvuga ko ariho hantu hahebwe ari muri geino munamba tukavuga tuti turabateye akamukobo kwitahira turabakumbuye sino nibakomeza kumva ngo abantu ngo ico bahunze ngingoma ngo yaguhanze ngongo yagukanze ngingo irahuhuma ugahunga mbega bo bantu ko bari ngaha ko bagino ko bahembwa ya mahera je ndatera kamo aba bavandimwe incuti zacu ziri mahama ziri muri Tanzania ziri muri Uganda ko mwokwitahira turabakumbuye turabakunda ibisigaye nimuze twubake dukundane ntihagire ubahenda abantu banyamigambi aba barondera inyungu ziwabo ingo twirimire tworore tugwane munda je ndumva ko norandira amahoro ariho ibintu byiza ibidushikira abasuma abicanye abasambura inzu ababandi bari hose sino amahoro ariho atotuma umuntu aguma hari no mwikame
tubibutse ncho timwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Justin muri beneza
mwiriwe
muri hehe
turi muri leta zunze ubumwe za Amerika
yego murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe muri Amerika mu ntari intari ihe igisagara
Nevada Las Vegas
nduga ku ijambo
njyewe ntabwo ndi umurundi nashaka gutanga ikiganiro ku ijwi rya Amerika ku bibazo biri kubera muri Congo imurenga ihariya mu misozi
yego
ari kuba intambara z'abamayimayi n'abanyamurenge
urashaka gushikiriza icyumviro ariko uyu munsi turiko tuvuga cyane cyane ku myiyerekano yabaye mu Burundi ku munsi wa gatandatu imyiyerekano yo gushyigikira abategetsi abakuru b'ibihugu Tanzania na Uganda basabye ko ibihano byafatiwe Burundi eka ishyirahamwe ry'Uburayi ryafatiwe Burundi byohagarikwa imbere y'uko izo bihugu byo muri ako karere bitera igikumu ku masezerano y'ubudandaje hagati y'Uburayi eka n'ivyo bihugu ivyo nivyo turiko turavuga ko ariko si icyumviro mu kanya gato cyane rwose naho turazi ko aho muvuga hari ubwicanyi bukomeye cyane rwose mu kanya gato amasegonda 30 mushikirize cyo muri kamashikirize
ndabyumva biriya bintu nibyo kuko narabikurikiranye ku ma YouTube aho bavuga yuko bagomba kukuraho kiriya cya kugira ngo bira bidandazwa bi bikomeze nyine gukora ariko ndumva mukuri nibyo bagomba kuba kubikora kubera yuko urabona muri Afrika imwe na rimwe habaye imvururu ugasanga ibyari ibyaha ntabwo babihinduye bakabihindura ukundi cyangwa bakabafatira ibihano ariko numva kabisa icyo gihano kigomba kuvaho kubira bihano bafatira Burundi
yego me urakoze Justin urakoze ico nikibazo abashinga ntahe turi kumwe bariko baraganira ko ngaha ariko reka duhe ijambo umushinga ntahe Juvenal ngogwa n'ubusa agire icyavuze ku bavuga ko n'ivyo bihano bikwiye guhagarara ndaze ku ico kibazo bakikoje ariko nta hantu mwatubwiye neza rwose ngo twumve ko aho muhagaze ibihano bikwiye gufutwa muri iki gihe hari abavuga ko bifite ingaruka mbi cyane rwose ku banyagihugu mu kanya gato
iyo amwe bavuga bati cyane cyane imbere
aho gukiza umuntu wose cyakwingwariza mwebwe provenere kageri cyane nifuza ko ivyo bihano bitoba igihe two kwikubita gashi tugahindura ingendo kugira nti turinde gushikiyo hose niko namye mvuga na kare kandi ndashimiye uyu mushinga ndaye Justin avuze n'ibindi avuga ati jewe nagomba kuvuga izo mu murenge n'ibya mayimayi erega nta murenge n'ama mayimayi n'u Burundi birakwegana akarere kose biri kumwe iyo intara imeze nabi n'itegeko ngo n'ahandi bigende nabi jewe rero ndiyumvira yuko cyane cyane twaraba aho kuvuga ibibi tukavuga ibishobora kuba kugira ngo bishike erega ibyo bihano bishobora kutaba igihe twebwe nyine tutubiha inzira kuko uko mbona turiko turabigenza niyo nifuza tubihe inzira ngo birinde bishike aha muri iki gihe Uburundi bukeneye kumvikana n'ibihugu bibanye bukumvikana n'ibihugu bya Buraya kugira ngo uruja n'uruza rubandanye ibihugu bivukana nk'u Rwanda n'u Burundi uruja n'uruza rubandanye mu bihugu nk'u Burundi n'ibihugu bya Buraya icyo gero kugira ngo bishoboke mbega ninde akeneye cyane cyane yuko iyo migirane yogenda neza n'u Burundi n'u Burundi murumva igihugu cyabaye kivuga ngo u Burundi nibwo tuzeye ko igice cy'amahera akoresha ukwezi ku mwaka oya n'u Burundi ukeneye cyane cyane ibyo bihindi bihugu nitwebwe rero dukwiye kwicisha bugufi tukabegera twabwira tuti ibyo tumvikanye reka tubyicarire tubyicarire tubivugane kugira ngo ntimuze noneho muduhohoshe
uruja n'uruza hagati y'ibihugu cyane cyane bibanye ni ikintu gihambaye cyane rwose reka duhe n'ijambo uwundi munywa n'iradiyo ijwi ry'Amerika Ernest mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye
turaho muri hehe
ndi muri Amerika ndamukiriza abo batumire bose
ndarakumva
kindashimwe
muri Amerika muri hehe
ndi muri Amerika muri Canada
muri Canada yego duga kwijambo
urumva ndashimye rwose abo watumiye uno munsi
yego
umenga Uburundi buri mu nzira yo kogorora uko wumvise abatumire ijambo ariko baragwa ko bari kugwa ku Burundi Uburundi ntitubandanye tubonerwa ntitubandanye turenganywa ntitubandanye abanyagihugu ubatanguye kubona ko abanyagihugu ari wafite ijambo bafashe ibyo bihano bibifata abategetsi nyene bigomba byagombye gufata ubu bose bamaze gutahura ko ibihano bibabaza abanyagihugu urumva ndashimye rwose ndashimye abo batumire abo bose mu baleti murazi wacu igitegatsuro bahamajwe bo urumva ariko sinogenda nta gaye uwo mugabo mwatumiye wo muri Rwenza ngemero ki imvugo nk'izo zabo zo kwama bavuga indimi zitatu zine ukayoberwa icyo agomba kuvuga ntashobora kuvuga indimi zitatu avuge ibihano asubira avuge ko nta bihano asubira avuge ngo vrema turabaganira igihugu kizotera imbere
Ernest Ernest usa n'uri kuraca imanza kandi usa n'uri ko uriko urarengera karimbi
subiramo wumve ubaze uwo mugabo wumve ukuntu baravuga banditi baganimiriza abahunze gutahuka ko amahoro mu Burundi amahoro ari yose we akavuga ati abahunze barafite icyo bahunze none we arihe uno mwanya tuvugana izo ndimi zivuga izo ndimi zibiri nizo ziyobya abarundi nizo zizatumye
igituma tuvuga ko ari guca imanza mukiya na Ernest ni uko hariho n'abashobora kuvuga ati wewe uri kuvuga ko amahoro hari kandi amahoro atari icyo ni ikibazo abantu benshi batabona ko cyo kimwe ariko reka tumuhe ijambo mushya nahe Juvenal nawe agira icyo avuze ku byo muri komashikiriza
oyi kana Justin ndinda umunywanyi Burundi afite uburenganzira bwo kuvuga icyo yiyumvira je ni demokrati mugabo icyo ntushima nuko mvugirwa ibyo ntavuze ikindi ntushima nuko hari umuntu yoba abona ibintu ingene bimeze ku isi yokwemera yuko abantu bashika ibihumbi amajana atanu b'abarundi bahunze ibihugu zagihunze atamvu ziriho jewe muntabare mumbwire umuntu avuga gutyo yuko afata
abantu bahunze nkuko batagira ubwenge icyo kibazo cyonyine nawe nyene ragenda yiyumvire araje kwihinyishu kuko ariko avuga bahunze abahunze ubu kuva 60 hamye hari abantu bahunze kandi uwo ahiye kuvuga hari naho icyo gihe yari kuvuga ati aba bantu igituma bahunze kiriho mugabo kumbure ko abahunze ubu atarabo yiyumvamwo agaca nawe avuga ahubwo we akaba yavuga indimi zibiri aho tugeze ubu nta murundi yabagicisha iruhande yovuga ati umuntu ntahunga ubusa ntahunga bishaka sinya none n'abarundi burya ntibamye bakunda guhunga bahunga kuko bagata ibintu byo hagati imiryango yabo kubera ko hari bituma cyane n'ukuri nagomba kumbabazi twogirira abantu bahunze yuko abantu nkabo bahakana yuko abantu bahunze ubusa kibazo basere kuva muri aya maradiyo yanyu n'ukuri abo bantu ntibasonera abantu
ego me murakoze reka ndabona iki kibazo ni kibazo abashinga ntaye bandi babiri bigeze kuvuga ko ariko reka duhe ijambo wundi munywanyi Elia mwiriwe neza Elia muratwumva ndabona Elia telefone yiwe itameze neza reka tube turaha akanya mu kane gatoya cyane rwose Abel Gashatsi Ernest yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose reka umushinga ntahe Juvenal ngorwa n'ubusa ahubwo ntibavuze ikibazo gihambaye cyo kuvuga ko hariho abantu barenga 500,000 reka bahunze igihugu hariho imvo ziri inyuma inyingo bafashe guhunga igihugu ikintu hari kubwanye muri bibaza ko hariho abantu bahunze atambo zikomeye zibatuma bahunga
murakoze cyane twebwe murantunga turemeza neza yuko atamuntu yofata inzira yo guhunga atacahunga kuko guhunga ntibyoshe guturugo rwawe ukagenda mu mudahinga ukajya mu kindi gihugu utaza hushikira murumva ko bitanezereye abo rero bahunze icyo gihe bahunze kubera ibibazo byari mu gihugu cyane cyane mu 2015 harabaye imyirekano iyo myirekano ihabwa igihura umuko hacajamo n'ibihuha maze abarundi barahunga nabo rero bahunze icyo gihe ubu no munsi mugabo icyo tuvuga twe tuvuga tuti barafite icyo bahunze mugabo icyo bahunze turavye uko twari tumeze mu 2015 siko tumeze uno munsi haramonetse intambwe ishimishije naho tuvuga tuti uwavanga bafite icyo bahunze nibyo mugabo nawe yombwira neza yuko uko twari tumeze mu 2015 atari ko tumeze uno munsi twese abanyapolitike naho ubu ni muri opposition ibigenda nabi umuntu yobishikiriza mugabo hagize igiteri intambwe nacyo nyine ngo kubahuka ukakivuga cyane cyane kugira ngo abo bene bacu bari mu buhungiro ibyo 250 tugumye tuvuga yuko mengo uko bashize igihugu kimeze igihe hari migumuko uno munsi niko kimeze birumvikana ko batazohunguka ubu rero tubyubahuke leta gende ivugane n'ibihugu abantu bahungiyemo aya madelegasi ya leta agende natwe nk'abanyamuryango badukundiye tugende tubashikire kuko dufite n'inshuti tubabwire ingene ibintu bimeze mu gihugu n'ahandi uri Bujumbura ukavuga yuko uko bemera icyanzu yari imeze n'undi munsi ariko imeze birumvikana ahubwo abo bantu baca bacika ivutu gusumba rero turagerageza kuvuga imvugo ihumuriza kugira ngo abo bene wacu batahuke twubake igihugu cyacu
Emi Pascal murabona ko hari ibintu bishobora kuba byarahindutse kuva mu 2015 byotuma abarundi bahunze bahunguka
ego cyane twebwe turabona ko hariho na changement inakomeye cyane turaze kubrema ku bwa 2015 n'ubu turabona yuko ibintu ko byanahindutse cyane kandi turatuma tukanatera kama abantu ko wanahunguka gusa mugabo ikibazo cya Ernest naho mwari kumurana mu murana mu kare yatanye murana mu kosora uyu muntu avuze ngo uburundi burakwiye kwicisha ngo bugufi ngo nitwebwe ngo dukeneye ngo ngo abazungu abanyaburaya akwiye no kumenya kwanza kwicisha ngo bugufi mbere ayu wa contribute yu watereye ingene haba na kudeta haba imigumuko haba ubwicanyi haba isenyurwa rya leta uko kwisumeta kuba arukuhe uyu Ernest rero afati yabonye izindimi z'uyu muntu wa MRC ibintu bidatomo yavuga je ndabandanya mbira abano banyamigambe ko abarundi ko banyuko banabahinyuye niba bitega abantu muri 2020 ngo bararonijwe aha nibumve icyo murundi avuga murakoze sinovuga byinshi uyu muntu avuga ngo kwisumeta imbere y'uwaterereye kude tagatanga mahera yo kwica abantu yo gusambura inzego murambabarira cyane
ibyo nibirego nawe mwebwe mushera imi Pascal bitara tohozwa kwemeza ikintu kitaraje habona cyane gose sikintu umuntu ashaka kwihanganira ariko reka duhe ijambo umunywanyi Elia Democrat Democrat muri Veneza
muri Veneza
muri hehe Democrat
muri komine Mugamba
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro duga kwijambo
ego ego jena gempe kuri bizavuzwe na president Museveni na president John Magufuli
yego
kuri bavuze yuko ibihano byategekanijwe uburundi byasatsiwe uburundi byobaho aha byuko ndabibona ngira icyo bari bakwiye ni nk'ijambo ribabaje ku barundi bariko barabona amabi ariko arabera mu Burundi kwa abantu baguma bicwa nkaca mbona nti nkaca mbaza abanywanyi bose abamva cumire mwatumiye hamwe izo fashanyo zuza mbe ifashanyo zomara iki abarundi bariko barapfa abarundi bariko baranyurutswa abandi bafungwa bazira ubusa zomara iki mbe hokura urayuriye hanyuma bugaca ukumva umugenzi wawe bamunyuruje ukumva umwana wawe bamunyuruje ibyo zomara iki ku mitima y'abarundi
reka tuhakanya ndabona kagiye bagira icyo bagusubije mushya nahe abere reka kanya karagiye abere gashatsi duga ku ijambo ku kibazo kibajijwe n'umushya nahe demokrate mukanya gato abere
tuvuga tuti mu Burundi ntawo uvuga ko byose byera de icyo kimwe no mu bindi bihugu rero ko hakiri abanyuruzwa natwe turabibona turabyumva mugabo icyo duhagaze ko ni ikihe ibyo bihano nimba ari byo bizoca biza guhindura ibihano cyane cyane tuzi neza ko bishikira umunyagihugu mutoya ubu no munsi tuvuga tuti leta nigire effort nigire ingufu kugira ngo ishobore gucungerera umutekano abanyagihugu kandi turavye intambwe bigeze ko ndabyemeza neza ko ibyari mu 2015-16 uno munsi tugeze ku ntambwe ishimishije ibihano rero ababikoresha nabo cyane cyane baba bifuza ko igihugu ahubwo cyoza mu ngorane abarundi bagahona bagasonga
bagahera
kuko ibyo bihano ntacyo biba bidufasha hama cyane cyane leta ikavugana n'abafashe ibihano leta igakora ikijejwe kujyanye n'umutekano gutumbereza ingene inzego zayo zikora
ntidushobora
gusangira igihugu ibihano bishyikira n'abanywanyi bacu
Professor Juvenal Ngogwa n'ubusa mukanya gatoya cyane rwose umunota umwe kuri icyo kibazo cya demokrate
ubwa mbere ni ishuri ikibazo cya mbere siniko nigisha abarundi kirundi kwisa bugufi cyangwa korosha imitima nibyo n'abakozi b'imana bari rwabwira si ukuvuga ku si kintu kibi ni ukubwira ngo abantu babwire bumvikana atawushyira ijambo hejuru kuri icyo kibazo nacyo demokrate abajije irya ibyo avuga nanjye nibyo mvuga yewe ikiye ni uko twumvikana kuko ibyo bihano ntibibe hanyuma abantu bagataha bakiyumvamo ko bataje mu bihugu cyabo hanyuma abarundi bagaca basabira rimwe bose ko izo mfashanyo zoza kugira ngo ziheze zifashe abarundi bose
ijambo rya nyuma Emi Pascal Ndubimana
yewe nize mpanura kumvikana ubwa mbere ho kubwiririkanye
ndabona kanya kagiye
izo mfashanyo zije
ifashe bo Emi Pascal duga kwijamba kanya kagiye amasoko na 30 namwe ku cimbiro cyashyizwe na demokrate musozere
jewe murantu ngase no vuga ku bya demo ku bwo uyu muntu avuze bino bino ahubwo reka nshime ku bwa wewe uri umunyamakuru ukosora umuntu ni yavuze akantu nashobora kuvuga ati uri henze rero turagushimiye cyane kandi turifuza abantu ko bomera nkawe iyo umuntu avuze akana kumva ko yokosorwa turabashimiye cyane murakoze uri umunyamakuru w'umuprofesionel murakoze
gushima mushya nahe Ebe Pascal Nduwimana ndagushimiye namwe mushenahe Juvenal ngogwa n'ubusa Abere Gashatsi ndagushimiye nawe cyane gose kukanya batugiye tuganire turashimiye abanywanyi ba radio ijwi ry'America bose baduteye akamu bagashikiriza ijimbiro byabo n'ibibazo byabo turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'izuma tukadushimiye kandi nafatukarara yegeranije ikiganiro mu gire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.